bana mu mahigwe no mu magogwa nigeza sezera nigeza ma nakabayi namusanze kuri musioni kuri misa yunamye agiye kwambikwa impeta na wa muntu wiwe gentlemen uwo wise gentlemen niwahagarisi indoto zacu mbega nigiki nigeze nkora kuko nihagaze ko ry'umutima menyo ngofe umugabo sanga natakaje ubona ko ndakurusha I don't believe sinigeze menya yuko vyogera canke yuko jiwe nawe vyoshika tukangana tukangana ibibazo byinshi twarabiciyemo ariko tubandanye twiha agakosa gato uragakomeza imbereza mu mubabaro iyaba bishoboka nari kwihinura nyinjira mu mubiri wawe utwaye naguhaka kabizu nigeze nguha magugorera nibyo nigeze nkora oye narwango oye narwango so kwa mangu sengera kumana rugira bigende neza tubakire ugume ibyo nigeze nkukorera abansi wabazotuma bigukorera I'm sorry nibantu banara ngugoshereje inkovu isigayemo nini nikuruta bap it up girl bap it up tap tap uraberewe mikanzu yubugeni wewe musore wakunzwe canke wewe nkumi wakunzwe ni warungu ukunda mubungaunge ntunyicuze
magic mix call it the magic
sinigeze menya yuko vyogera cyangwa yuko jiwe nawe vyoshika